Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Mwiriwe mwese muriko muradukurikira kuri radio Nzamba agateka kawe muradutunga kuri uyu mwanya twarengeje ko kaze muri makuru twabashikiriza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu huma umwaka 2021 Jospe Nduwimana tumana majwi abashikira ingingo nkuru nkuru ziyagize Userukire mugambwe Sene DFDD muri commune ya Rumonge arakwije iminsi 3 abarizwa mwibohero muri yo commune imvo akaba ari hohotera yagirizwa gukorera abanyagihugu bo muri yo commune mu ntango zano makuru mukaza kumva iterabwoba ririko rirakogwa n'indongozi z'umugambwe mu ntara ya Rumonge kugira bikunde arekugwe naye mu bijanye n'ubutungane abari kwisonga mu kubuza irekugwa ry'umupfasoni Krista Kaneza bazoteba abamenyekane bashengezwe imbere y'ubutungane Pacifique ni nahazwe umwe mu baharanira gateka kazi na muntu mu Burundi mukaza kumwumva ahasigura ko ako karenganyo gatukisha ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye Murano makuru kandi turaza kubashikana mu ikambi y'impunzi y'umurongwe mu gihugu cya Kongo aho muza kumva imyidogo yumvikana mu Barundi bahahungiye imvo akaba ari uko babujijwe kudandariza mu isoko iri muri iyo kambi kazi
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
Ndasubira kuramutsa nongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo urongoye umugambwe SDFDD muri commune Rumonge arapunzwe kuva kuri uyu wa kane amakuru ava mu Rumonge avuga ko yoba yagirizwa gukubita umuntu wo kumutumba gashasha uri muri zone Kigwe na muri yo commune nyene aya makuru akavuga ko umunyamabanga w'umugambwe SDFDD mu ntara ya Rumonge ariko aragira iterabwoba kuri bamwe mu bamufunze kugira ngo bishobore gukunda rekugwe Idoni dona Benasini nahatwe.
Nasabi yumva yahagaritswe n'igipolisi ku muhinga mo kuri uyu wa kane hakaba n'ubu ari mu gasho kiperereza amakuru ava muri iyo ntara avuga ko warongoye umugambwe SDFDD muri commune Rumonge ariko abajwa kubijanye n'umuntu wo mu mugambwe SDFDD aheruka gukubita Justin Sibomana hakaba yari yakubiswe n'uwo mukuru w'umugambwe ku munsi wa gatanu w'indwi heze akaba yakubishwe ari gusa yagirizwa ko ari mu mugwi utashigikiye umugore azwi ku izina rya Frida Ndagijimana mu matora y'abakuru b'imitumba aheruka uwo arongoye umugambwe ngo yari yamutumye ko ku ihoteli iri muri kake ya Nkayamba aho bita kwa mwami mu gisagara cha Rumonge aho yakubitiwe agakugwaho ari kiruruma amakuru ava ngaho nyene kuri uwo mutumba akaba avuga ko umunyamabanga w'uwo mugambwe ku rwego rw'intara yoba ariko aratera ubwoba abo kuri uwo mutumba ngo agarukanwe imvo zitangwa ngo nuko ihagarikwa ry'uwo arongoye umugambwe muri commune biriko biracafuza intara abanyagihugu bagasaba ko nyabuna uwo yahagaritswe yohanwa by'akarorero maze n'abandi bakabona ko umunyagihugu atari uwo gutotezwa uruganda rwa radio Nzamba rukaba rwarondeye umunyamabanga w'umugambwe SDFDD mu rwego rw'intara ya Rumonge Diomede Niyonsaba ruramukena
Mujanye nagatika kazi na muntu akarenganyo kari kugarakoregwa umupfakazi Krista Kaneza n'ibintu bibabaje kandi bidahisha icubahiro na gato ubutegetsi bw'u Burundi ibyo bishikirizwa na Pacifique ni nahazwe umwe mu baharanira gateka kazi na muntu mu Burundi ibyo bivuze nyuma yaho umupfakazi Krista Kaneza atarekuwe vyimfata kibanza nkuko byari bitegekanijwe Pacifique ni nahazwe akizera ko ukuri kuzoteba kumenyekana abihishije inyuma y'iyo dosiye bagakurikiranwa n'ubutungane umviriza Pacifique ni nahazwe
Prokirere wa muha wenye nubwiwe yarigiriye kwibohero rikuru rya Mpimba atwaye urupapuro rwemeza ko Krista Kaneza ari kugwa ugo rupapuro rurahabwa barongoye ibohero ako kanya niho hacashika umukozi w'iperereza umupolisi Alfred Nosa Museremu araza aratanga itegeko ko Krista Kaneza adashobora gusohoka ako kanya ntangingo nimwe yindi ikiye mu mategeko yari bwafatwe yari gutuma uyu mukenyezi adasohoka umuntu yakacha yibaza ngaha ingene Burundi busigaye butwawe umupolisi agabwa na procureur ariko niwe aje guhindura ingingo ubwo nyine procureur aje gufata yo gusohora umuntu niwe kandi aje guhindura ingingo yafashwe n'ubutungane mu bisanzwe nta nuko uvuga ngo hari hukunguruza kuko wari kunguruza yari wo procureur nyene umba procureur ntiyunguruje uwe nyene niwe yitwariye urupapuro rusohora Krista Kaneza ibyo bintu birarengeje ubwenge uretse ubwo gwego ruboneka nka rutoyi nuko ibyo bintu biri no kugwego rusumba ngo turiko turavuga amakuru twe dufise mu ibanga aremeza ko kugwego gw'umukuru w'igihugu no kumushikira nganje w'ubutungane ariko hari havuye icyo cyumviro cyuko Krista Kaneza ari kugwa ibyo twabifitiye amakuru atomoye none izo nguvu Innocent Muserema zikurahe naho bica bisigura ko ko hari uwuvuga hakabaho n'ubuvuguruza ariko impera ni imperuka hari n'umunsi ubutungane buzobakora ko nabo bagahanirwa ibyaha bagenda barakorera barundi
tubitse ko rero umupfakazi Krista Kaneza yaheruka kuregugwa by'imfata kibanza n'ubutungane bw'u Burundi umupfakazi Krista Kaneza akaba yaheruka kubura umushinga ntawe wiwe ariwe Thierry Kubwimana akaba yagandaguwe muri quartier ya Gasekebuye mu gisagara cya Bujumbura n'ubu abantu bamugandaguye bakaba bataramenyekana muri ko mukurikira amakuru kuri ya Dwinza Magatika kawe mukanya turayebandanya
ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus banye n'ivyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza gushira muri ivyo bibanza amazi n'isabune n'ivyo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza no kujya baripimisha umugira wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
imyidogo n'imyinshi mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika yaranira intwaro rusangi ya Kongo ivyo navyo bikaba byatumwe nuko abajeje intwaro babujije gucururiza mu gasoko kari indani mu ikambi bagasaba ishyirahamwe haserijejwe impunzi ku isi gutorera umuti icyo kibazo umviriza bamwe muri abo bavuganye n'uruganda rwa Radio Inzamba
uko abagore mbere sindabona n'umugabo yicaye mwako gasoko n'abakenyezi gusa umuntu yovuga rero ko agomba kutubomorera gasoko twebwe no kwitura CNL turongowe naje seye ikaza yonyine karaba ikamenye yuko aho hantu atari soko ara gasante na kuko nta kintu no hagaciro k'ibihumbi jana kinjira mwako gasoko
aka kantu nkije twevuga twebwe murabona ko yuko aka na kasoko ko kumugoroba gashobora kwa kadufasha mu kugira ngo abantu basumire hafi na hafi mu masaha y'umugoroba mu gihe muravuye mu bikorwa bya misi yose mu tuntu tujya nino nk'utudagara tutwimboga amboga danki tuboneka turi hafi kirazira rago twokwemera kubomora nibazana ingufu kuvuga bazaba bagombye kutwereka yuko ingufu ziwabo arizo dukwereza kugenderako zose hatabasigaye bategekere mu ngo zacu dutahamwe kuko kugege imbafi z'udutomati rwanje nadushira ku mbuga biragaragara ko ibibazo bakaturi batanga bitwaje ko ntagize akasoko ku mbugi wanje
twebwe ibi bintu amwe bo bibandanya bavuga ko bogakura n'abarefije niba bakure bamenye aba bashira
abo rero n'abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri mu gihugu cya Kongo muri kano kanya naho numwanya uhurikira ikigabane ku isoko cy'urunani rwa maradio uno munsi tukagaruka ku biganiro biherutse gutangura hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya mu ntumbero yo gusubira kunagura ubucuti ikigabane ku isoko cy'uno munsi mugishikirizwa na Bertrand Ndakuriyo
ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa maradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta y'Uburundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya baratanguje ku munsi wa kabiri ibiganiro bipfuza ko bizobashikana ku masezerano yo gusubira gufashanya inyuma y'imyaka hafi itanu Burundi bufatiye ibihano n'ubumwe bwa Buraya. Ibyo bihano bikaba byabujije Uburundi kuronka amafaranga agenewe imigambi ya leta agera ku miliyoni amajana na mirongo itatu z'amafaranga y'amanyaburaya hagati y'umwaka w'2015 n'umwaka w'2020. None inyungu no munsi izo mpande zibiri zifise mu gusubiza hamwe zoba ari zihe ni mukanya muri kino kiganiro ku isoko cyo kuno wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruhu umwaka w'2021 mukagishirizwa na Jean Bertrand yenda kuri yo kazi. Mu ijambo ryo gutanguza ibiganiro hagati y'izo mpande zibiri mushikiranganje w'imigenderanire hagati y'Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yamenyesheje ko hageze kwibagira kahise hakihutishwa ibiganiro kugira inyishu iboneke vuba. Nayo Claude Bochu aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi akaba yamenyesheje ko igihambaye ari integuro n'intumbero y'ibyo biganiro. None kugira hagera ubumwe bwa Buraya bufatiye ibihano u Burundi habuziki Emile Nibasumba wa Radio RPA arabitwibutsa.
Imbere y'ibihano byo muri ntwarante mu 2016 harabaye ibiganiro hagati y'ubumwe bwa Buraya no Burundi kugira ngo higwe ingene igihugu cifashe barabe nuko hari inyishu zotogwa nkuko bitegekanywa n'ingingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu araba ubumwe bwa Buraya n'ibihugu vya Afrika, Karayibe na Pasifike. Ibyo biganiro byabaye mu kwezi kwa 12 mu 2015. Icyo gihe ubumwe bwa Buraya bwafata ko ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icyenda y'amasezerano y'Ikotonu bijyanye na gateka kazi na muntu, demokarasi na leta igendera ku mategeko byari ko birahonyangwa na leta y'u Burundi. Icyo gihe mu gihugu hibonekeza ubwicanyi, ukuboreza igufa abanyagihugu, ukubanyuruza, ukubahagarika agasakisaki, ukubatera ubwoba hamwe no gushurashuza ku nguvu abigeme n'abakenyezi. Ibyaha bitakoregwa gusa abiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko vyakoregwa n'abandi banyagihugu. Iruhande y'ukugarukana ituze mu gihugu, ubumwe bwa Buraya bwasaba leta y'u Burundi kujya mu biganiro byatunganywa icyo gihe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Inyuma y'iyo mibonano yo muri Kigarama mu 2015 atacyo yashitse ko ubumwe bwa Buraya bwaciye butangura kugabanya imfashanyo bwaho Burundi butangura gutanga imfashanyo zashikira buno nyene abanyagihugu. Ni haciye umwanya munini ibihano bica birafatwa itariki 14 z'ukwa gatatu mu 2016 aho Burundi bwari buhejeje gutakaza amafaranga y'amanyaburaya angana miliyoni 430 yari gufashishwa leta y'u Burundi gushika mu mwaka w'2020. Ubumwe bwa Buraya ariko bwarabandanije bufasha abanyagihugu b'u Burundi biciye mu mfashanyo zibagera ko buno nyene.
Mu bijanye no gufashanya hagati y'ibihugu impande zose ziba zibifisemo inyungu bisigurwa na Méthode Nzigamasabo, umuhinga mu bijanye n'imigenderanire, akaba yaganira na Thierry Bigendavi wa Televiziyo Renaissance.
Burundi burifuzwa yuko iyo mfashanyo yosubira ikagaruka naho abategetsi Burundi bakunda kuvuga ngo ntacyo byabatwaye, nibaza ko ari uko gusa iyo mfashanyo n'ubu bakiyikeneye. Ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abanyaburaya nabo nyine burya agako naho kaba gatoronya riguma rigakenera imvo nyamukuru, ikaba ari uko dufate nk'u Burundi ni iyinjiriro abanyaburaya baja muri icyo bihugu bibanyi Kongo cyangwa u Rwanda. Hanyuma murazi yuko hamaze iminsi itari mike havugwa yuko hashobora kuba hariho ibintu by'ubutare n'ibindi biri mu Burundi. Icyo gishobora gituma cya mbere, igituma kigira kabiri ni uko mu migenderanire y'ibihugu iyo igihugu cyangwa icyambere rihengera ikibanza ibindi bica bigicokeramo. Nk'ubu rero mu Burundi nibaza yuko yuko ikibanza abanyamurenge bari basize abarusiya n'abashinwa bagicokeye mu bibazo bityo rero bitahita kubyohere abanyamurenge cyane bakaba bifuza ko ndabo nyene iyo migendere iyo subira ikanaguruka ibaza yuko umwaka uzohera hariho ibintu bitabike bizoba byakotswe ku mpande zose ibaza yuko ishikirano ishobora kubandanya umwaka ukazohera hariho intambwe itari ntonya izo mpande zose zizoba zamaze gushikako
Ugusozera iyo nama yabaye ku munsi wa kabiri hagati y'Uburundi n'Ubumwe bwa Buraya umushikiranganje w'imigenderanire yererekanye icyizere kinini aranamenyesha ku nyishu nziza ku gihugu zitezwe mu minsi ya vuba yamara icyo cyizere gisa n'icyaraye kinigiwe mu menshi n'amashinga amateka barenga 40 b'Ubumwe bwa Buraya mu ikete bandikiye icegera cy'urongoye imigenderanire muri iryo shirahamwe biyamiriza ikugwa ry'ibihano ku Burundi kugabo bashinga amateka leta y'u Burundi isabwa kubanza guhagarika kubwicanyi inyuruzwa y'abantu bakabugwa irengero guhagarika abantu badakurikijwe amategeko w'ikibanza ukwishira no kwizana mu bijanye no gushikiriza ibyumviro itahukanwa gimunzi mu mutekano harimo abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru hadashizwe inyuma gusanura ibimenyesha makuru byasambuwe ari byo RPA Televizion Renaissance na Radio Bonesha FM Niano rero ikiganiro ku isoko twabategura kuno munsi wa gatandatu gice kigarukira ndabakengurukire mwese mwabandanyije mudukurikira ndabisango ku munsi wa gatandatu za mu kiganiro niki na uta
cyari kiganiro ku isoko
harakoze Bertrand ndakuriye kwigabane ku isoko ya dutunganirije muri kano kanya naho mu gusozera ano makuru twabateguriye nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ayo no musi tukayasomegwa na mugenzi wacu Bonfisi Niyongere
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Tuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muri ko muradukurikirana muherereye ku mubumbe w'isi kaze mu makuru y'iminyamakuru byanditswe muri indwi yo kuri wa gatandatu igenekezo rya gatandatu ruhuhuma umwaka w'2021 aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru mukaba muri ko muyashikizwa na Je Bonfisi Niyongere nkaba nongeye kubaha ikaze aya makuru gato yahere mu bijanye n'ibyo kumenyesha amakuru yahawe ibinyamakuru byinshi bitari bike mbere byo mu Burundi byanditse na cancara kinyamakuru net press kinyamakuru wacu n'ikinyamakuru abpf na honuvo kubijanye n'ingene ibinyamakuru vyugawe mu Burundi leta y'u Burundi irikishaka kubisubira kugurugwa ibinyamakuru bikore hanze y'igihugu bitashizwe mu rugo rutonde gubiriko biragomba kugurugwa abamenyesha makuru bakorera ivyo bimenyesha makuru bakavuga ko bagirizwa kuba bari mubashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ivyo bakaba byagirizwa n'ubutegetsi bw'igi tega amashirahamwe y'abamenyesha makuru akavuga ko ivyo vyukugurura ibinyamakuru bimwe bimwe ari uguhuma amasa makungu mu gisata cimunzi naho leta y'u Burundi ivuganye n'abaserukire ishirahamwe gita ku mpunzi HCR bavuga ko bagiye gutahukana muri mwaka impunzi zirenga 150,000 ivyo bikaba bimwe byashikijwe inyuma y'umubonano president Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ubuserukire ishirahamwe HCR mu Burundi Tanditswe mu kinyamakuru Honuvo na BP Info ikinyamakuru SOS Media na cyacu cyandika ku mutekano muke uvugwa mu ikambi y'impunzi ininduta mu gihugu cya Tanzania aho abarundi bahungiye muri iyo kambi bama bakozwe ko ibitero n'imigwi y'abantu bitwaje imigwanisho abarundi bahungiye muri iyo kambi cyo kimwe n'amashirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu agasaba ishirahamwe HCR n'igihugu cya Tanzania gukingira umutekano w'abarundi bahungiye muri ico gihugu mu gisata c'ubutungane naho kugumiza munyororo Krista Kaneza wabyo byategetswe n'abantu bakomeye mu gihugu nkuko byandikwa na SOS Media sentare y'igihugu ya muha yari yarekuye Krista Kaneza kugira ngo arekugwe by'agateganyo azohore aburana yidegenza ariko itegeko atawuzi aho ryavuye ryaciye rimugumiza mu ibohero mu gisata c'imigenderanire naho Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yamenyesheje ko imigenderanire y'u Burundi n'ishyirahamwe y'umwe bwa Buraya igiye kuzohava isubira kuba myiza inyuma y'umubonano bari bahije kugirana n'abaserukira iryo shira hamwe ibujumbura nkuko byandikwa n'ikinyamakuru Lohonovo ikinyamakuru iwacu kikavuga ko ariko uravye vyadetse mu itangazo risozera iyo nama bovuga ko bibari nzovu yavyaye akabeba abashinga mateka bo mu bihugu bya Buraya bobo ntibarya umunwa bavuga ko ishiramwe ry'umwe bwa Buraya rirashobora gukorana na leta iharugwa mu zambere zikora ivyihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bidasanzwe biri mu itangazo ryasohotse kuri wa gatanu itangazo ryaje nk'inkuru y'incamugongo kuri leta y'u Burundi nkuko byandikwa muri Source Media n'ikinyamakuru Net Press mu gisata cy'ubutunzi cyane makuru yanditswe n'ibinyamakuru Subjea na Air Burundi bigiye kugira ishyirahamwe rimwe Burundi Airlines ikinyamakuru iwacu nico cyabyanditse umushikanganje Imakurata Ndabaneze ajejwe ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi abajijwe ryari iryo shyirahamwe Burundi Airlines rizoba rikora ukuri kwamye yamenyeje ko bizofata akanya katari gato kuko bizosaba kandi n'uburyo bw'amafaranga acamenyesha ariko ko abakozi ba Subjea n'abahora bakora muri Air Burundi bazoguma aho bahora bakora ariko ko bazohava basinya amasezerano mashasha y'akazi kuko bagiye kuronka umukoresha mushasha nkuko yabandanije abimenyesha bikaba byanditswe mu kinyamakuru iwacu nino ngahanye n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu uruhuma atiyarangirira mwariko muyashikizwa na Je Bonfils niyongere nkaba ndabifuriza kugira ibihe byiza muri iyi minsi irangiza iyinga
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Bonfils niyongere kuri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru akaba ari no ngahare duce dusozerana n'amakuru twa twabateguriye. Nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kwiyegeranya. Nkengurukire n'uwari mu ngabwe ivyuma Josman Wimana yatumye ano majwi abashikira tankomanzi. Mugire weekend nziza kandi mubananye gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ikiza coronavirus.